mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio 18 muri komena Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Bageye turabahaga sopo ico kimwe nabandi abo ba journal wacu sinavuze ibindi kuko bo nibindi barandika no mucongereza hamwe na journal Le Nouveau nabo nyine twabahaye gasopo kugira ngo bikosore.
Uyu ni Karenga Ramadan arongoye urwego CNC rujeje gucungira ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi, aragaruka ku bihano vyafatiwe ikinyamakuru iwacu n'ibindi binyamakuru nka Le Nouveau canke iradio y'imico kama vyahawe gasopo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato murabihagufi y'amaradio yanyu. Aiko mbanze ndabwire muri make kuri nani ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwiyunze mu ntumbero yo kwiyamiriza umurugu w'igihugu jeje gutegura amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 12 no mwaka mu rwandiko bate ku mukono ejo ku munsi wa gatatu Kinshasa. Bakuru imigambwe itanu harimo na Felix Tshisekedi amaze kumenyesha ko azo kwitoza muri ayo matora. Bavuga ko amamashini umurwi seni wo muri Kongo uzokoresha muri ayo matora abwirizwa guhindurwa vyanke bikunde. Basigura ko aze yarashizwemo amanyanga mu ntumbero yo kwiba ibizova mu matora yo mu mpera z'uno mwaka. Batavuga rumwe na leta ya Kongo basaba leta ya Korea y'Epfo guhagarika amasezerano yo kugura izo mashini hagati mu rwiseni na societe yitwa Miru System itegekanije ko ariyo izotanga ayo mamashini azoza ava muri Korea y'Epfo. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco aremera ko yakoze ikosa rikomeye mu gufata minenerwa makuru y'umupatiri wo muri Shiri yagirizwa ubusambanyi nye n'ubwiranda. Papa Francisco ivyo yabishikije mu rwete yarungikiye abepiskope muri ico gihugu amenyesha ko ababaye cane kandi yamaramaye muri urwo rwete rwashizwe ahabona ku munsi w'ejo na Vatikano. Papa yabwiye abepiskope ko agiye gutunganya inama yihutirwa mu ndwi zibiri ziri imbere kugira ngo bavugane kuri ico kibazo. Papa Francisco yatumye kandi abakorewe ayo mabi kuja i Roma kugira ngo abasabe imbabazi amaso mu yandi. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasavye ibihugu bitanu ntayegayezwa mu nama ijeje umutekano ku isi kwirinda gukora ico cose cotuma ibintu muri Siriya biyangara. Guterres yabwiye kuno wa gatatu abambasaderi ba Leta Zunze za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ufaransa hamwe n'Ubwongereza kwahagaritswe umutima n'ivyuka vy'ubumara bibandanya bikoreshwa muri Siriya. Avuga kandi ko ababajwe nuko gushika ubu inama ya ONU ijeje umutekano itarumvikana ku kwemeza itegeko ryo gushiraho umurwi utohoza kuri ivyo vyagirizwa Siriya. Yabibukije kandi ko utwigoro twose twokorwa tubwirizwa kugana kuguhagarika imibabaro abanyesiriya babayemo ibihe birebire. Na dijugi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri ruga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ne kuri ruga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahi kazi kiganiro cacu tugihere mu byo kumenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi aho urwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora rwahagaritse mu kiringo cy'amezi atatu igisata cyo kinyamakuru iwacu kijejwe kwakira ivyiyumviro by'abakunzi bacu ku nkuru iba yanditswe kuva kuri no wa gatatu CNC ihagasopo n'ibindi binyamakuru nkaho nuvo ni radio y'imico kama inkuru tubaza mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Iyo ngingo yaciye ija mu ngiro ubwo nyene yejeje gushikirizwa n'urongoye ugwego rw'igihugu rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora kuri uyu wa gatatu ihagarika igisata kejeje kwakira ivyiyumviro vy'abasomyi rubrique commentaire mu kinyamakuru iwacu mu kiringo cy'amezi atatu. Karenga Ramadan umukuru w'ugwego sense avuga ko ico kinyamakuru caretse ivyiyumviro bitubahiriza amategeko y'umwuga wo kumenyesha makuru birarengana kuri ugo rubuga.
Twarasuzumye nk'ivyandiswe muri iwacu mu byumviro bitangwa n'abasoma hari igihe nabo nyene bavuga ibintu bandika ibintu ugasanga bashishije umuntu kumucisha ku radio cyangwa ku kinyamakuru birarekuriwe ariko nukuraba byavuze mu gihe bigiye kubiri n'amategeko nurekuriwe uri umunyamakuru kubireka bikandikwa cyangwa bikavugwa. Kuri ibyo rero iwacu twafashe ingingo muri sense yo guhagarika ku kiringo cy'amezi atatu kijya sata kijanye no gutanga ibyumviro ariko ku buhinga bwa none si kuri journal yandikwa amezi atatu bazotubwire yuko byasubiye kuja mu buryo bandika bacishije ibyumviro by'abantu nabo nyene bisunga amategeko kuko iradio ikinyamakuru si gikoresho cy'umuntu ashaka gucoza uwundi ashaka gutuka uwundi ashaka kugenda kubiri n'amategeko oya ntibirekuriwe mu mwuga wo guhanana no kumenyesha amakuru.
Kiretse cyo gisata cyahagaritswe icyo kinyamakuru nyene kiragabishwa ko gishobora gusubira gufatirwa ibindi bihano. Ikindi kinyamakuru cyagabishijwe n'ugwego CNC ni ikinyamakuru Loronuvo hamwe n'iradio y'imico kama. Ramadan Karenga arongoye CNC avuga ko hamwe ivyo binyamakuru bitokwisuzuma bishobora gufatirwa ibihano.
Radio Kiritire nayo nyene mu kiganiro bacishije ku radio kijanye n'imigendere hagati y'u Burundi ni ishiramwe mpuzamakungu hari ivyo nabo nyene bagiye baravuga bitajanye n'imigenzo bitisuzuma amategeko ivyo navyo turabisuzumye turavugaho bobo ko ari bwa mbere twagiye turabaha gasopo icyo kimwe n'abandi abo bajournali wacu sinavuze ibindi kuko bo n'ibindi barandika no mu cyongereza hamwe na journal Le Nouveau nabo nyine twabahaye gasopo kugira ngo bikosore hanyuma ntibasubire kwandika mu ndimi zitemerewe mu mategeko igihe baje kwiyandikisha hano baje kwiyandikisha ko bandika mu gifaransa gusa. Ni ukuvuga rero basubiye kwandika muri izo ndimi zitari kuriwe n'amategeko tuzoca tufata izindi ngingo.
Igisata cy'ivyumviro cy'abasomyi mu kinyamakuru iwacu gifatiwe ibihano ku nshuro ya kabiri kuko muri 2013 icyo gisata cyari cyahagaritswe mu kiringo cy'ukwezi kumwe icyo gihe ugwego sense rukaba rwagirije ikinyamakuru iwacu ko caretse ivyiyumviro bityoza umukuru w'igihugu kandi bihungabanya umutekano w'igihugu birarengana. Kiretse cyo gisata gushika ubu iradio Ntumbero FM iracyari mu bihano kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11/2017. Iyo radio yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu yagirijwe ko itakurikije ibyo yiyemeje cahier de charge n'ugwego sense. Mu ntango z'uno mwaka umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe yarahagaritswe n'ugo gwego nyene mu kiringo cy'amezi atatu inyuma y'amezi abiri ari mu bihano acaratezurirwa. Ejide Nduwimana yari yagirijwe kuba atahaye agaciro incungu z'u Burundi mu nkuru yari yakoze kukungene hatunganya ibirori byo kwibuka izo ncungu. Ni mu gihe iradio CBFM Plus yatezuriwe mu mpera z'umwaka wa 2017 inyuma y'amezi abiri iri mu bihano yari yahagaritswe na sentence mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi 2017 yagirijwe gushyikiriza inkuru ku bijyanye n'ubwicanyi bw'abarundi bwabereye Kamanyora mu gihugu cya Congo itisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru no kutubahiriza intumbero ngenderwa ko y'iyo radio. Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana arakemeye kuri iyo nkuru uyirongoye ikinyamakuru iwacu akaba ari nawe yagitanguje Antoine Kaburahe mu butumwa yarungikiye yacishije ku rubuga rwiwe yavuze yuko bababajwe cyane n'iyo ngingo yafashwe n'ugwego CNC ko mu myaka cumi imaze ikinyamakuru iwacu kimaze urwo aho babugaye abakunzi b'ikinyamakuru iwacu bacisha ubutumwa butandukanye hari harafashije abatari bike bake mu gukomeza demokarasi kuko bahacisha ubutumwa butandukanye Kaburahi yavuze yuko bakira ubutumwa bugera ku ijana ku munsi ku munsi Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara Umuyobozi mukuru w'ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi RCR asaba ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini kuganira kugira ngo bitore umuti urama w'ikibazo c'impunzi z'abarundi Philippe Grandi arongo iryo shirahamwe yabishikirije mu kiganiro y'abamenyesha makuru mu gihe ariko arasozera urugendo rwiwe mu Burundi kuri uno wa gatatu inkuru twateguriye n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Uburundi bucumbikiye impunzi z'abanyekongo iharanira demokarasi ico gihugu naco kigacumbikira impunzi z'abarundi mu gihe u Rwanda nago rucumbikiye impunzi z'ivyo bihugu bibiri abamenyesha makuru bashatse kumenya uko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi hase ere ku isi abona ubwo ruja n'uruza rw'impunzi mu karere k'ibiyaga binini naraciye muri Congo mu Rwanda n'ungaha mu Burundi biragaragara ko hari uruja n'uruza rudasanzwe rw'abantu hagati y'igihugu n'ikindi hagati hari ikiyaga Tanganyika ku ruhande rumwe hari impunzi z'abarundi ku rundi impunzi z'abanyekongo Nihenegwa ko ibihugu n'amareta mu karere bakorera hamwe kugira batorere inyishu hamwe y'ikibazo cy'impunzi n'urujya n'uruza.
C'est difficile, je sais parce qu'il y a des tensions politiques, il y a des questions.
Ntibyoroshye ndabizi kuko hari kutumvikana mu bya politike, hari ibibazo by'uruzitane bikeneye inyishu hagati y'amareta. Intererano y'ishyirahamwe HCR mpagarariye ni uko hoba kuganira hagati y'ayo mareta kugira ikibazo cy'impunzi gitore inyishu. Ntawo gumiza mu makambi abo bantu bakenera imfashanyo zigahanuka buri mwaka si byiza muri kazoza kabo n'aka karere ikibazo cy'umutekano w'impunzi z'abarundi zicumbikiwe hafi y'umupaka w'igihugu zavuyemo kiri mu byabagijwe Philippe Grandi
vous savez le camp de Lucenda qui est au Congo au sud Kivu
Murabizi ko ikambi ya Rusenda iri muri Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni ikambi yamaze kurengeza twaratanguye kwimurira impunzi mu bindi bice ikibazo kiri iyo gisa n'ikiri ngaha kuko impunzi zisabikanya amikoro make n'aba muri utwo duce bugarijwe n'ubukene nunga dutegerezwa kwiyumvira kazoza kabo
dans le futur de ces gens mais j'ai eu ces discussions hier avec le président de la République avec le ministre de l'Intérieur
twaraganiriye n'umukuru w'igihugu turaganira n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu n'abandi bari muri leta umukuru w'igihugu yaravuze ko abifuza gutaha bahawe ikaze HCR izoshyigikira icyo gikorwa gutahuka bigategezwa kuba kugushaka turasaba ibihugu bicumbikiye impunzi z'abarundi Tanzania Congo iharanira demokarasi y'u Rwanda kubandanya bazakirana umutima w'urukundo gushikaho zizifuriza gutaha uko gutahuka kugushaka ndasubiremo kugushaka kuzoshyikirwa n'amakungu bikiye muri HCR
alors ce retour volontaire j'insiste volontaire va être accompagné par la communauté internationale par le biais du HCR également
Harashi igihe leta y'u Burundi yiyamiriza ibiharuro HCR itanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu bihugu bizicumbikiye mu karere mbega HCR yoba ivyakira gute igiye gukora iki Philippe Grand
on a discuté longuement de cette question et vous savez les chiffres
ico kibazo twarakiganiriye bihagije ndibaza ko ibiharuro dufize ari by'ukuri turazi ko habaye umurindi wo gutahuka munini narabwiye leta ko nkuko twama tubikora ko turi ko turasubiramo ivyo biharuro
normalement que nous sommes en train comme on le fait toujours et partout de vérifier ces chiffres
tuzosubiramo ivyo biharuro mu bihugu bicumbikiye impunzi bizofata akanya kuko n'igikorwa kitoroshe tuzokoresha uburyo bugezweho kugira ngo dutange ibiharuro nyabyo mu bihugu byabakiriye tubitange no mu gihugu bavuyemo u Burundi n'uburenganzira ko u Burundi bumenya abanyagihugu babo bari hanze ivyo biharuro bizoboneka tubibutse ko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi yasozeriye urugendo rwe mu Burundi mu gusura bamwe muri abo bahungutse kugushaka kwabo muri komine ya Gasogo y'intara ya Muyinga ariko imbere yaho yaciye mu Rwanda avuye mu buseruko bwa Kongo iharanira demokarasi aho yashitse mu mpera z'indwi iheze imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze nawe nyene arakenuye iyo nkuru yiwe cyo kimwe n'izindi zose ijwi rya Amerika ribatunganiriza. Mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com mukanya isase duca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi. Uno musi rero ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru kiracana cana kwa hanini igizwe n'imyidogo y'abantu biyunguruza mu gihugu cyo Burundi modokari ashaje ha modokari yunguruza abantu muri rusangi ayo bavuga ko abataburira uduhuzu ivyo bikaruko mu gihe umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi uno mwaka utanguye iri yasavye kwizo modokari zose zishaje zihagarikwa kubandanya zikora none zarahagaritswe vyifashe gute menyesha makuru ijwi ry'America Diane Ndonse turwa biri ku mbuga ngurukana bumenyi yongera tubwira uko vyifashe ku rubuga.
Imyidogo ni myinshi ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'imodokari izunguruza abantu n'ibintu hamwe ifatiye ku buke bwazo ariko kandi nizihari zikaba zishaje. Aha bidoga bavuga ko zamaze abataburiye ku impuzu bambaye hamwe no kubakomeretsa ku mibiri. Hari n'abidogera ingene bagenda bicaye igitigiri kirenze ku ntebe bakavuga ko abajejwe kubunguruza batabaha agaciro nk'abantu. Iryo pakigwa ryabo barigereranya n'amafi apakiye mu modokari. Nubwo ivyo bivuga uko ikibababaza nuko gusaza kwazo bakibaza ingene umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashinze ingingo yuko zikugwa mu mabarabara ntizisubire gukora mu ijambo yashikirije abarundi uyu mwaka utanguye ariko nubu abantu bakabona ko atakirakogwa. Ijwi rya Amerika ryegereye ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu kugira ngo bumenye aho icyo gikorwa kigeze. Nitunga Consolateur umuyobozi mukuru mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu avuga ko baza baratanguye kubishyira mu ngiro akavuga ko imodokari zishika kujana na zibiri arizo zahagaritswe kubandanya zikora mu mwaka uheze kandi ko bihaye ihangiro nubwo atashimye kuritomora kubijanye naho igikorwa kizoba carangiriye.
Umugambi wo gukura imiduga ishaje mu ibarabara urabandanya iyo ijambo rivuzwe rishatangura gukorerwako kandi nkuko mubizi imiduga ishaje irahari mu gihugu cacu ariko tubandaye tuyikura mu ibarabara uko umunsi ku munsi ku munsi. Nacho gituma turi hana mahangiro kugira ngo dushobore gushika ku byonye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yavuze cyuko imiduga ishaje iva mu ibarabara. Ndibuka ko ku mwaka uheze twarakuye mu ibarabara imodoka 102
ariko rero ku mbuga ngurukana bumenyi harabanditse bavuga ko igiturire gishobora kubera intambamyi ishigwa mu ngiro y'iki gikorwa. Uyu muyobozi Nitunga Consolateur avuga ko iyo ntambamyi atayabona.
Iyo ntambamyi yuko hoba hariho ibiturire byotuma hariho imiduga ishajire iguma mu ibarabara je ntavyo mbona cyo ntangaza kubona aho tanga igiturire kugira ngo imodoka ishaje ibandanye ikora ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu.
Nubwo atagitigira igitangwa cizishaje zibwirizwa gukugwa mu mabarabara ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu buhura n'ingorane yuko butozihagarika zose kuko atashasha ziraboneka. Ariko naha nyene umukuru w'igihugu yagiriye ko ahanura ko abakorera muri ico gisata bo kwiyunga mu mashirahamwe. Ivyo urongoye ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu Minani Bosco avuga ko bariko baragerageza kwiyunga mu makoperative.
Turiko turakorera mu makoperative abasanzwe bakora uru rudandazwa bariko baraja hamwe mu migwi begeranya uburyo kugira ngo turabe yuko mu misi iri imbere dushobora kuza turasubiriza izi modoka zacu.
Hambavu yaba ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu buvuga ko n'abanyamitahe bo mu bindi bihugu bugururiwe kwinjira muri ico gisata. Mbere hari n'ibihugu nka Malezi buvuga ko bimaze gusaba kuzana imitahe ariko bigatera impungenge bamwe n'abandi ko abanyamitahe bato bato bazoca bakinjura. urongo ishirahamwe ritwara abantu n'ibintu Minani Bosco asaba leta ko icyo gisata ahanini cyokoreramwo abarundi kurusha abanyamahanga.
Cyo dusaba nuko umwuga wokogwa n'abene gihugu b'abarundi kuko umwuga tumaze mu imyaka myinshi turazi ukuntu umeze aho wungukira naho uhombera. Turiko turakorana na leta sinibaza yuko hashobora kuza umudandaza umwe cyangwa babiri ngo bace birukana abantu barenga imiliyoni mirongo, na cyane cyane ku umwuga muzi nk'ibi bihe igihugu kija mu magume niwo mwuga wasigaye ushobora guha akazi abantu benshi. N'uyu munsi rero turavye ugwaruka twakira ruheza amashuri abaza kuba abashoferi, abakomvayeri, abakokayi, uwo mwuga turabona yuko uri kurahurumbirwa cyane kandi ufitiye akamaro igihugu.
Twibutse ko ugusaza kw'izimodokari zasabwe gukurwa mu mabarabara kwavuye ku ngingo leta yafashe mu mwaka w'2008 yo kubuza injira ry'amamodokari atwarigwa mu kuboko kw'ibubamfu kwinjira mu gihugu. Izire kuriwe kwinjira zitwarigwa mu kuboko kw'iburyo nazo ntizishobore kwinjira kuko zisaba amafaranga menshi. Ayo abari mu ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu Atrabu bavuga ko batoronka, bakanasaba ko leta yoborohereza mu kugabanya amakori mu gihe yabonetse ushoboye kuyigura. Nkuko bisanzwe turabasomera ibyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi bijyanye n'izimodokari zishaje. Duhere kuri uyu avuga ati nta kintu kigumaho ibihe byose. Uyu nawe yanditse avuga ati mbeko leta y'u Burundi idashoboye gutanga amamodokari yunguruza abantu, abanyagihugu bakwiye kubeshwaho n'ibyo bafise bagakoresha uburyo bafise kuko uburyo bw'umuntu umwe ntibukunda kandi ntibakwiye kuza bararabira ku by'abandi. Uyu nawe yandika avuga ati jewe fise inkovu ku mavi ibyo byuma bisongoye uhu. Tubandanye n'uyu avuga ati emwe ati kwinjira mu modokari ni kwiyahura ha 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 ha. Uyu nawe ati nukuri turarambiwe turarambiwe turarambiwe. Hari n'uyu yanditse avuga ati mbega igiturire kiraho ya noti y'ibihumbi bibiri abapolisi bahabwa ku mabarabara iryahizo kwemera yuko amamodokari akugwa mu mabarabara kandi izo zose zishaje zibarengana bazibona. Tugarukirize kuri uyu avuga ati mbega burya hariho umuntu atwara indege mu Burundi nukumenya yuko iparadizi itari ku isi mugabo nukuraba uburyo abanyagihugu babayeho bugatezwe imbere iryo nitegeko ry'abatwara. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994 irabandanya. Mu rukurikirane rw'inkuru twabateguriye muri kino kiringo Rwanda ruko rwibuka ku nshuro ya 2024, mugenzi wacu Asumta Kaboyi uno munsi atubwira iby'umutamakazi Zura Karuhimbi yaro w'imyaka 106 yakijije abagera ku 100 abesha ko ari umuruzi mu kugira bari baje kwica abo yanyegeje kuwihenda akabakora ko yibonera. Asumta Kaboyi, twumva inkuru yaduteguriye.
Zura Karuhimbi ni umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku 100 abatwa, abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuyeho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye. Ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rw'Inyabingi mugirira nabi.
Nisha batutsi jana
wabatungishaga iki ko nawe wari umukene
cyo gera nari mfi imana niyo yakoraga
bose bagutinyaga bagutinyaga gute ku buryo bataza kuba kuhiga iwawe ngo babatware.
Nari mfi tu uko ibintu nkora ibintu nakoraga narabibambikaga namara kubibambika ngacisha ku nzu hose ni muzanya bingira barye
ukabaguye ufite amagini bagatinya.
Nari mfite abakobwa babiri kabwa nkemo cugusi pakacukusa nimubazanya binginze amagari nakavuga bwa bundi bwo kubucuma
abandi bati kuko ra mukecuru numuruza afite nyabindi
atora mukecuru bati wanyaniye iwacu ni rukiga batanya bengera yigira tubarazigira abakiga bakira nzanya nini
zura kabihimba sobanura ko nta ntera hamwe yongiye gutekereza kuziwe kuko bakikaga ko ari umuruzi ukarishye uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere
mama nyiranziza yarishaga abantu kuko yahisha inkindi aisha mukandutira na mukarwego nabandi babanyabufundo mbire ubwo se twajyaga kwica abantu
uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zurufati Nigena avuga ko leta igenera buri kwezi inkunga y'ingobo ku uyu mubyeyi gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose Nigena na nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko wabayeho nabi kuko baturanye babo babafitiye ishyari
ubu ninjoro iyo njyana sinsinzira ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice ubu ngubu ngafite amafaranga atagira uko angana nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso anjye kubera iki gucunga umutekano we sinyansinzira bibaho
ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye yakoze ibintu bizima
ntabwo babyishimira ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwije kandi ni ukuri ntayo si ubu baba mu mafaranga ajya guhinga kubera ko mba nzi ubukene bwanjye ndaceceka nk'abihorera
uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi Zura Kabihimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda iyi midari yose iyo umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi ibikorwa bye bituma surwa n'abantu banyuranye bikaba impamvu benshi mu baturanyi we bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo
Imbere yo gusozera ikiganiro cacu dukubitire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira iby'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Imurongwe zisaba kuronswa ivuriro inkuru twateguriwe na Vedaste Ngabo hakoreje urya Amerika muri Kongo
Izi mpunzi ziri mu nkambi y'Imurongwe imaze igihe cy'amezi atanu itashwe zivuga yuko zibabajwe bikomeye n'uburyo ivuriro bari basanganywe ishyirahamwe rya Dese ryagimuriye ahitwa Katalukuru kugira ngo abaturage b'abakongomani b'Imurongwe nabo babone ubuvuzi bitabagoye impunzi ziri muri iyi nkambi zivuga yuko zikora urugendo rw'ibirometero bigera kuri bitatu n'amaguru zigana iri vuriro ryahitwa Katalukuru kuko ari nta vuriro bagifite mu nkambi
kya kivuriro ko twahadufite ivuriro ngaha mu nkambi yahora rikora umuntu mu ijoro yagwara samora ingwa ntizitezerana tukamutwaza kumugira jana kwa muganga ariko ubu ivuriro bararikuye barijana ahantu bita Katalukuru ni kure bisaba ko umumotaragi akujyanayo ubwo uribaza umuntu agwaye mu ijoro kugira ngo umuterure dufite ambulance imwe niyo ambulance keshi ibi ku ivuriro nyene yo Katalukuru nitoronye dutelefona ngo ambulance ize ubwo umuntu kwa mu ijoro akakurembana cyangwa nk'umuntu afashwe n'imbanyi ngo bazoha telefone imodoka iyo ngiyo ize ico ni kibazo gikomeye cyane cy'iryo vuriro ko riri kure cyane yacyo
usibye iki kibazo cy'ivuriro gimuriwe kure n'inkambi impunzi z'abarundi iri mu Rongwe zinenga n'uburyo zivugwa iyo zigeze ku ivuriro
ikibazo cyo kwivuza rero kiraduhangayikishije cyane kuko urashobora kuba urwaye malaria gose warembye hama wagenda ko ahantu batuvurira bakaguha paracetamol zibiri cyangwa zitatu hama ugacu genda ukabantanya uremba ndore bamwe barashobora no kuremba bagetse kwa muganga ntibabakire neza hariho n'uheruka gucikamira ibaraka hejuru yuko batashoboye kumukurikirana neza kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza
urumva rero ikibazo twadufite ni iki imiti ugiye kwivuza baguha imiti idafashe nyambara umwana ujyanye yo kabakamuha iyo miti ntakire ntibyabuza ko umuntu asubira tugahindukira kujya gusubira guhiga imiti ko bakomeretsa mu mafarmasi kubera imiti itaboneka
namba babona ko ivuriro rikuru baba yobatse hariya nibawubake akandi kavuriro gatoya kubufasha kugira mu ntumbero uwo muntu abare arembye babe baramufasha amyo ambulance musenge kuri ako kavuriro gatoyi babone kumujyana kuri iyo ruburiro ryabo bipfuza kwe nicyo tubona byo dufasha naone baduhindure kandi umuntu bamuhimiti ihuye n'ingwara gwaye
kwa bamenyesha ko ubwo umuyobozi wa seri ku gwego gwise Filippo Grandi yari mu nkambi y'umurongo we mu mpera z'icyumweru dusoje yagejejweho ibibazo by'ubuvuzi uburezi n'imibereho itari myiza muri inkambi aho yavuze yuko agiye gukangurira abaterankunga gufasha impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiri ndagasengabo ku bw'ijwi ry'Amerika imurongo yo mu ntara kivwa amajyepfo
Pedastengabo arakeneye cyane gose n'ukuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze Mariko muratwumviriza tubifurize kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu ndiyane nahazo Mariko me kuri mikro na Innocent Kimenyi twatumiye mu biganiro biri imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga kiza kuba saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda